Bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanyo ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro.
Hano tuba muri campus nko benzi nyinshi bari koradoza ari nk'iyo bari nka 50 ubuze ko zaja nko kwijana
biraduhanganye irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubonetse igihumbi ntizikwira.
Ibi bihe tubayemo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera nk'uko tubizi neza mu ntango byari byoroshye umupfare yari yorohewe ariko mu nyuma byagiye birahindagurika haragira yaho ubuzima bw'umupfare buzimba.
Abo banyeshure bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe cy'ijoro. Ernest Manirakoze numwe muri abo ari mu mwaka wa kane avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa kabiri.
Tugishitse no nko mu wa mbere kubera umuntu aba yifitiye duhera bayamanukanye ubuzima ntibaburagorana. Mugabo kubera ushitse mu wa kabiri twebuse barahitebana. Bakayiduha haciye nk'amezi atatu umuntu yashonje yarushye kandi baduha kantite ntoyi y'amafaranga. Baze kuyibona ca ndiyungunganya cendaraba yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ndo nk'ukuntu mbaho. Ubu ibintu bigorana cyane cyane nk'ibura ry'igitoro igihe riratuma umuntu bimugora kubaho kubera ko usanga ibyo kurya baci babiduhuza amabeyi.
Ubu buzima abanyeshuri babayemwo ubufise ingaruka mbi igihe bari mu ishuri gukurikirana ibyigwa. Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho.
Urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukaje ubona atanguye gusinzira. Kandi asinzira ari umwe urabona ibintu atatu ni bane ni batanu ufise abanyeshuri 20 na bangahe asinziriye bana ugakubita ku meza bakikangura mugabe bashobora gusinzira. Kubera iki barara batari ibikwiye mu gitondo baza batanyo icyayi abana n'ibi byerekeye by'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira. Urumva ashitse mu ishuri acagira ibibazo turabibona ibintu bigaragara.
Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshure igihe cy'ibyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 18 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi. Ico gihe ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta habwaciye busohora itegeko mu mwaka w'2018 rivuga ko hagiye gutangwa agafashanyo ngurane k'amafaranga 60,000 kira kwezi ku munyeshuri agitangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura. Ariko muri kino gihe Claver Nije imbere arongoye igisata c'ubuyobozi bukuru bujejwe ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko ako gafashanyo gaherutse kongegwa hagushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimbye.
Murumva ko hari akarusho siko byahora ibyo bihindutse muri uwo mwaka. Umusanzwe leta rero kiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye bige bafite umutima munda hama bashye n'ubwenge kuko hega nkuko bayivuga hakora munda. Muri kaminuza rero naho nyine byagenze gutyo barabadugirije ka gapreburse nibyo ntawuvuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimbye biraboneka mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye.
Nubwo kugafashanya ngurane kongerewe uyu munyeshure wewe abona ko atacaye indutse akanasaba leta kugarukana uburaro.
Nubwo bavuga ngo barakongeye mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka ubuzima buguma buri hahandi nyene harapfa ko kantu gatoyi ariko umuntu ashobora mwuko nyene kumbure mugabo turizera ko impinduka izohaho abanyeshure bakaba mu bigo vya kaminuza bagaburirwa na leta bakaronka ibintu byose bishobora kubafasha mu byo bakeneye.
Umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramo ingufu mu gukemura ikibazo cyo gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi mu gukorana n'abikorera ibyabo.
Raba n'ukundi wokubaka bagahama parcela abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baje gufungura ku mahera make bimwe ni hafi y'amakampus. Ivyo rero ni bibazo keshi na keshi ngira ngo tusamara ko ariko bituma abana batamenya bayagwari benshi twe tubigisha tubase mu ishuri twe
mwitangazishira hamwe orikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta yandikiye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu yarerekanye kubiciro by'ibyankenegwa byaduze ku masoko hafi igice cy'ibidandazwa by'ibyankenegwa habishika kuri 34 biri muri iryo tangazo ibiciro byigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika mu kwezi kwa 11.